namatora tagoranye mu nama nshinga mateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashinga mateka ikete ryarungiswe n'umukuru w'igihugu yerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mujumbe au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, conformément à l'article 123.
Atiriketele mugariti banya kubahwa abashinga mateka twisunze ingingo ya 123 y'ibyirizo bashingiro je w'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze
et de l'analyser le plus promptement possible.
Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu na Rengio Mibunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri icyo kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugera muri 2015 aturuka mu mbwambwe iprona ishami riri muri leta yemejwe ku majwi 91 ku bashinga amateka 94 bari bitabye ibikorwa babiri baramuhakana kumwe nawe ntacyo yabivuze ko ari Ngio Mibunyoni nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga amateka 94 bari bahari babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu afite n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare commissaire de police général nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'igihumbi 2005 gushika mu mwaka w'igihumbi 2011 ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'igihumbi 2015 gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashinga amateka bose kuko ryabaye abashinga amateka baturuka mu mbwambwe sanara utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwari inama nshinga amateka siho ryari. Mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba icyo gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashinga amateka bigenga bo mugambwe sanere ntibitavye kuko banyegejwe icyo gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe sanere wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihuti huti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshinga amateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Icyo rikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kunduheze umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushingiyo leta mbere rero rikoze gukora ntimugire ubwoba ndazirindi imbere ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubasingira mu gateka kabo. Guhera ubu izi ngimba ntibihagarare. Twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira n'ibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi.
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose.
La cour decide
ate sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élites.
Hari Ngio Mibunyoni yemejwe kuba umushikiranganji wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimwo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatiwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika vyo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe. Uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwazangabo ko ziri mu bahohoteye agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 atagihindutse. Abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshinga amateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.